nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa gatandatu nigerekezo rya 25 Rusama, nshuti namwe bakunze mwacumi gukurikira Radio Nzamba Gateka Kawe, ndabahaye mwiriwe nongera ndabahanikaze muri rya sango ry'amakuru mu Kirundi, ayo nayo akabagizwe n'inkingo nkuru nkuru zikurikira. Agacavu ni kose mu banyagihugu barimira mu mwonga Nyabarere ni ku mutumba Buheka ni muri komine Nyanzaraka y'Intara Makamba mu manuko bw'u Burundi. Imvo nyamukuru nuko umugwi w'igihugu uje gutatura matati y'amatongo n'ayandi matongo wabatse uburenganzira bwo kurima muri uwo mwonga hatisunzwe amategeko. Nayo kuri wa gatandatu mu gihugu c'Ububirigi habaye umugirwa wo kwatira abashingantahe b'Abarundi bashasha. Ibyo birori bikaba byitabwiye n'abashingantahe bavuye hirya no hino mu bihugu bya Buraya. Ishyirahamwe ryita impunzi ku isi RCR na ryongo ntirizokugara amakambi y'impunzi y'Abarundi ari mu gihugu cya Tanzania. Muraza kubikurikira mu kiganiro ku isoko cyo kuri uyu munsi wa gatandatu. Kwari uguca ku mayange mukanya ni Donido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba Agateka Kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe ano makuru. Tuhere muri inkuru iciye ku masonga, urubanza rw'abasirikare bapfunzwe bagizwe kugumukana batwara mu ntara ya Kivu yo mu buraruko rwabandanije kuri uyu wa gatandatu mu ntara ya Rutana. Abasirikare bakaba bakana ibyo bagirizwa n'ubushikirizamanza bwa gisirikare, bagasaba nyabuna kurekugwa bagasubizwa ku mirimo. Ubwo rubanza rukaba rusubira kumvirizwa ku munsi wa mbere w'indwiza. Amakuru twabateguriye tuyabandanize mu gisata c'uburimyi. Abanyagihugu barimira mu mwonga wa Nyabarere ni ku mutumba Buheka wa komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba bidogera sentare rero ucimanza z'amatongo n'ayandi matongo. Aho ni nyuma yo gushikiza uwo mwonga umwe mu bahungutse umwonga wa ururimiramwo imiryango irenga 20. Iyo miryango igasaba gutunganirizwa ikaronka amatongo yabo. Reka inkuru tubibaze Pierre Gahungu.
Nkuko bivugwa na bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Buheka muri komine Nyanzarake, sentare ijejwe guca imanza z'amatongo n'ayandi matungo, ivyo yakoze kuri uyu wa kane ntibihuye n'amategeko.
Ivyo niho Pascal n'icumbi bidusiwe, ivyo abandi bategetsi bose bakoze cari kuza nk'ubuhiri ase mushikiriza uwo mwonga wose ugizwe n'ingo 22 ugizwe n'abanyagihugu barenga 30. Gushika uyu munsi abo banyagihugu ntibafite icyo bavuga, kandi uwo mwonga ariwo bariko bararima. Abantu benshi bari bamaze kwitegura kuwurimamwo mudufashe kubivuga.
Aho bavuga ko umukuru w'iyo sentare yaje gushikiriza umunyagihugu umwanya wa leta wahora urimirwamwo n'imiryango irenga 20 bawita uwiwe, kandi ata muntu aganza umwonga. Aho bavuga ko umugwi ujeje gutatura matati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB wari warahebuje uwo munyagihugu ariko umuha aho arima nk'abandi. Abo banyagihugu bavuga ko batumva igene umwonga watunganijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu FAO ku mugambi w'igihugu woca uhabwa umuntu umwe. Tubamenyeshe ko ivyo biruko mu gihe amatati y'amatongo n'ayandi matungo yaheruka gushirwa mu minwe y'umugwi ujeje kuvuga ukuri no kurekuriranira CVR.
Pierre Gahungu arakenuye dutandukire igisata kidamye n'imico n'akaranga k'Abarundi. Abakuri wa gatandatu mu gihugu c'Ububirigi habaye umugirwa wo kwatira Abarundi ba muri ico gihugu babisavye kandi bakwije ibisabwa n'amategeko. Uwo mugirwa ukaba witabwe n'Abarundi bava mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Buraya. Reka inkuru tuyibaze Josephine Jones Nkunzimana.
Nivyari vyoroshe kuronka uwo nyora mu gisagara ca Nouvelle Neuve kiri hagati mu Bubiligi ahahuriye Abarundi isinzi mu mugirwa wo kwatigwa. Ibirori vyitwabwe nabo mu bihugu bitandukanye vya Buraya, naho batigwa batarenga babiri abaje kubashigikira bababa igihumbi bava mu bihugu bigize umugabane wa Buraya. Urongo igwego kw'abashinga ntaye mu ntara ya Buraya Joseph Ndayegamiye yararongoye ivyo birori, yavuze ko umugirwa wo kwatigwa mu ibanga ry'ubushinga ntaye ari umutima Burundi ari nawo waranze nabasoko nabasokuruza kuwinuba ari nko guhemukira igihugu yavuze ko abatiwe batowe mu bandi benshi nyuma y'imyaka myinshi bari kwakurikiranwa yasavye abatiwe kugendera intaye n'ijambo mu kuvugisha ukuri badahengamye hakurikiye abatiwe mu ibanga rye bushinga nahe aho barahiye ko bazogendera intaye mu kuvugisha ukuri barahira bagira bati ndugure twa mugina iyi ntaye inayimena iramena inda duge twa mugina abarundi ntibatambye birorera kuko na leta y'ububigi yarungitse intumwa zari zirongowe n'ubutwara komine ya Utinyi Luvela 9 nawe nyine yashimiye abarundi kuri uwo mugenzo witeka yagize ati dugure twa mugina abarundi murakarorero umuco wanyu ninagereranwa duge twa mugina muri ivyo birori ubuserukizi bw'u Burundi mu birigi bukaba bwari bwaserukiwe mwomenya ko ibindi birori byo kwatira abandi bashingana ibitikikanijwe mu kwezi kw'indwi mu gihugu cy'Ububiligi.
Josephine Johnson Nkunzimana arakenuye kuwa 25 Rusama uko umwaka utashe n'umunsi wahariwe umugabane wa Afrika mu makungu ukaba ari umunsi wo gusuzuma ibisata bitandukanye uko byifashe muri uwo mugabane muri ivyo bisata hakaba harimo umwuga wo kumenyesha makuru runani rw'amenyesha makuru muri Afrika kaje duhamagarira amareta kubahiriza ubwigenge bw'amenyesha makuru n'imenyesha makuru. William Olo Jalaka umunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe avuga ko ukwikukira kwa Afrika guteza kujana n'ubwigenge bwo gushikiriza makuru n'ivyiyumviro tumutege yompi.
We are talking about press freedom and the fact that we would like journalists in Africa to be given the opportunity to practice.
Tuvuga ibijyanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ni uko dushaka ko abamenyesha amakuru muri Afurika bahabwa uburenganzira bwo gukora imirimo yabo atantambamye kandi hubahirijwe amategeko. Urore rw'abamenyesha amakuru ba Afurika kwamaganira amadeta guhana amabi yose akorerwa abamenyesha amakuru muri Afurika kuko hari abamenyesha amakuru batari bake bishwe, hari abamenyesha amakuru benshi bafunzwe bazira akazi kabo. Urore rw'abamenyesha amakuru ba Afurika dushaka guharira uno munsi mpuzamakungu wa Afurika ku bwigenge bwo kumenyesha amakuru gushingishira mu gihugu bwa Afrika. Intumbero rero ko Afrika yikukira kwikukira kwa Afrika ni gushoboka atabwigenge bwo kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru abanyagihugu batishyira ngo bizane amareta adakorera muri demokrasi, abantu batisanzura mu byo bakora, abanyagihugu batisanzura mu gushyikiriza ibyiyumviro badafite uburenganzira bwo gukora eka n'ubundi burenganzira butandukanye.
And all the different actors including the civil society and citizens to enjoy their freedom of expression, freedom of assembly, and exercise other rights.
Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ku isoko. Mu kiganiro ku isoko cyo kuri wa gatandatu tugaruka ku itangazo ry'ishyirahamwe mpuzamakungu gitari impunzi ku isi HCR rivuga ko Tanzania itazokugara amakambi y'impunzi z'Abarundi mu mpera z'umwaka kandi ko atakwirukana impunzi z'Abarundi ahubwo ko hatekanywa ugutahuka kubabyishakiye. Ku isoko mugishikizwa na Emir Nibasumba.
Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA idwi y'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Inyuma y'imvugo zirutavana ko z'abategetsi batandukanye ba Tanzania zijanye nuko bazokugara amakambi ari mu impunzi z'Abarundi bakagira ko bakazirukana mu mpera z'umwaka, ishyirahamwe HCR riheruka kumenyesha ko izo mpunzi zitazokwirukanwa. Abaharanira agateka kazina muntu muri ayo makambi babivuga kwiki, nivyo tubayagira mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 25 ndamukiza mu 2024 muriko mushikirizwa na Emile Nibasumba. Igisata cha ONU kijejwe impunzi HCR giheruka kumenyesha ko cyaganiriye n'abategetsi b'igihugu cya Tanzania inyuma y'amakuru yavuga ko icyo gihugu kizokwirukana impunzi z'Abarundi kikugara n'amakambi barimwo. Mu itangazo ryo ku munsi wa gatatu, igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kijejwe impunzi HCR kivuga ko abategetsi ba Tanzania bacyemereye ko batazokwirukana impunzi ko n'amakambi batazo yugara. Byinshi mu biri muri iryo tangazo tubibwirwa na Danny Claire Iratwumva.
ishirahamwe HCR rivuga ko rishimira cyane leta ya Tanzania kubona yaremeye ko izobandanya yakira impunzi z'abarundi ikongera ikiginyishi yotorera ingorane impunzi zimwe zimwe zifite zo gukingirwa zitibuze gutahuka mu Burundi. Ibyo byanditswe mu itangazo ry'icyo gisata cya ONU kijejwe impunzi ryo kwa 2022 rusamu uyu mwaka. Muri iryo tangazo HCR rivuga kandi ko izobandanya ikorana na leta ya Tanzania mu gufasha impunzi hamwe no korohereza impunzi zafashe ingingo ku bushake bwazo yo gutahuka mu gihugu mu mutekano ntangire. Ishyirahamwe HCR risigura ko ryabonanye n'abarongoye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu muri Tanzania inyuma y'amakuru yavuga ko icyo gihugu gitegekanya kugara ikambi ya Nduta mu mpera z'uno mwaka, ikambi irimo impunzi 63,000. Ku bw'ayo makuru nyene yaciye mu binyamakuru byo muri Tanzania nk'uko HCR ibandanye bivuga, ibikorwa byo gufasha impunzi bizohagarikwa kugira ngo impunzi zibone ko atayindi nzira zisigaranye atari gutahuka mu Burundi. Igisata cya ONU kijejwe impunzi HCR kivuga kandi ko ayo makuru yavuga ko leta ya Tanzania itegekanya kwaka impunzi z'abarundi uburenganzira bwo kwitwa impunzi. Ishyirahamwe HCR ribandanya risaba uburyo bw'amafaranga bwo gufasha izo mpunzi. HCR gasigura ko gushika mu kwezi kwa kane uyu mwaka w'2024 yari imaze kuronka 13% gusa by'amafaranga angana miliyoni 118 z'amadolari zikeneye ku mwaka kugira ngo rifashe impunzi muri Tanzania.
Kuri mikro ya bagenzi bacu ba radio Inzamba, umuvugizi w'urunani rw'amashyirahamwe y'abaharanira agateka kazi na muntu baba mu makambi y'impunzi CBDH Vicar Jean Bosco Byizigiro avuga ko atizeye ibiheruka gushikirizwa na HCR.
Tukiyumva ryari ryaduhaye icyizere yuko ibyo twagiye twerekana harimo n'ayandi mashyirahamwe ahana agataka kazi na muntu byabageze ko kandi bagize icyo babikora ko. Ariko mukanya nta kurumera mara nyuma y'itangazo twabonye ibikorwa byo gutema imirima, ibikorwa biteyisoni, ibikorwa nk'ibyari bisanzwe bikorwa n'ababikorana kare. Muti none ubundi hase mwayisaba iki? Icyo tuyisaba kiroroshe, ni ihagarare mu nshingano zayo. Cya kabiri, nimba ikeneye umuco nibaze amashyirahamwe aharani agateka kazi na muntu harimwo na CBDH Vicar iyereke ukuri kw'ibyo bikorwa bibi biri gukorerwa mu izarunze muri Tanzania.
Gushika kuwa 30 ndamukiza, igihugu cya Tanzania cyari gihaye indaro impunzi z'abarundi zirenga 130,000 ku bw'icyegeranyo cyatanzwe n'igisata cya ONU kijejwe impunzi HCR. Aha akaba ari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cy'uno munsi. Ndabashimiye mwese mwaduteza abiri, mwari kumwe na Emile Nibasumba, naho ubutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.
Imbere gusozera no makuru tubashikirize ibyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye mu Burundi, mugishikirizwa na Eddie Claude Nini Nahazwa.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ndabahaye ikaze mwebwe mwese murano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwi. Tatangurire kuri SOS Media canditse ku banyeshuri b'impunzi z'abarundi baheba amashuri ku bwinshi mu ikambi y'impunzi na Kivale mu gihugu cya Uganda. Ibitigiri bitangwa nk'uko SOS Media kivyandika, ibice 60% by'abanyeshuri barahevye kwiga mu gice cya mbere cy'uno mwaka w'ishuri, no kuvuga mu kwezi kwa kane guheze. Icyo biva ko ngo n'ubukene burangwa mu miryango bugatuma abo bana bataronka ibikoresho. Isata cyaho nikijeje impunzi hase ngo gifata mu mugongo ibice 40% by'abatishoboye, abandi nabo bakimenya. Ikindi gituma amashure azimba ngo nuko menshi ari ayabigenga. Inkurikizi ngo ni nyinshi kuko abana babigeme bari hagati y'imyaka 13 na 15 batwara amadaba batifuza, abahungu nabo bakirukira mu biyayura mutwe. iwacu naco canditse ku itegeko rishasha rigenga ama sentare y'intango mu Burundi itegeko nimero 1/2026 ryo kuwa 26 kigarama mwaka w'2023 rihindura itegeko nimero 1/8 ryo kuwa 18 ntwarante mu mwaka w'2025 rigenga itunganywa n'ubushobozi bw'ama sentare rihabu basha sentare z'intango guca imanza zose zerekeye amatongo uko agaciro k'ayo matongo kazo bakangana kose ariko rero hari ababona ko iryo tegeko rizotera ingorane kuko mu gihe ubutsinzwe atazoronka iyungururizo mu gihe atashimye urubanza. Tubandanye na Indundi Culture canditse ku mukenyezi yihaye intumbero yo gukingira ikibira ashingishira hamwe dukingire ikibira yurukiyemo abanywanyi 150 abagabo bari muri ryo bakaba batarenga 17 gusa. Umukenyezi afise imyaka 60 y'amavuko yitwa Maria Nduwimana yahungiye muri ico kibira umugabo wiwe amaze gupfa w'umuntu reka zo mu 1993 yavukiye ku musozi Gatebe zone Bugarama mu ntara ya Muramvya. Ico kibira camugaburira kikongera kikamuha udukwi two gucana yahavuye yumvira kugikingira mu mwaka w'2001 aho we nabo bakibanyemwo bahunga bashinze iryo shirahamwe. Ubwa mbere ngo ntawa mutahura ariko atanguye gusubiriza ibiti byashaje bahavuye bamukurikira bamukurira n'inkofero. Amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwi tuyabandanye na BP Info yo torokanizo ry'amakuru yanditse ku gitoro gitangwa nabi nabi iyo kibonetse mu ntara ya Rumonge mu nama y'umutekano yagirishijwe na buramatari w'iyo ntara Leonard Niyosaba. Abari bitavye iyo nama baramenyesheje yuko hibonekeje utunenge mu itangwa ry'igitoro ivyo ngo bigateza umutekano muke ngo haribonekeza ubusuma bukogwa n'abajejwe kugitanga n'abakironswa bamwe mu bagihabwa bahabwa cinshi binyuranye n'amategeko bagaca baja kugurisha kuri magendu ku giciro cy'umurengera kuri magendu litre ya essence ku 2026 mu gihe igiciro kizwi n'amategeko ari 4,000 mu mafaranga y'amarundi. Ikuyo nkuru yihora gigitoro dusoze kwa makuru yanditswe n'imenyesha makuru bari kumwe na Eddie Claude Nahazwe nk'abanda bifurije kuranirwa aho muri hose na ubutaha kuri Radio Inzamba agateka kawo.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ino ga duce dusozera makuru twateguriye kuri wa gatandatu nk'abashimiye mwe mwese mwari muyateze yompi shimire na bagenzanje umwe wese ku ruhara yagize kugira amakuru aboneke nk'uko muyumvise. Bovizi niyongere nayo konda yabashikiza ndabifurize kuranirwa mu byanyu no mu banyu mugire n'impera zinga nziza.